turashimira ko muzindutse murumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse gute nshuti bakunzi bacu, ikaze mu makuru muri kino gitondo mugiye gushikirizwa na Diana Ninahazwe. Inama nshinga mateka y'u Burundi yarayemeje 100% integuro y'itegeko irimo ingingo zivanaho igihano cy'umunyororo kubamenyesha makuru.
Guhanisha amande ibyaha bimwe bimwe bikogwa mu mwuga wo kumenyesha makuru umuntu atarinze gufungwa, aha twovuga nk'ibitutsi, kujotobereza umuntu, gucyoza, kubesha n'ibindi.
Uni Leo Kadinda isaba umushikiranganje ajejwe kumenyesha makuru mu Burundi mu butungane amashyirahamwe yigenga atandatu yo mu gihugu cy'u Burundi yitwariye u Rwanda yagiriza uruhara mu bitero vyahitanye abasivile 20 mu mwaka weze na vyo twabibateguriye tunabafitiye n'ikiganiro Amerikana musangwe ikaze. Deka ariko imbere kuja kuri ya makuru yose nce ku masonga banze mpe ikaze mugenzanje ejo ni mukankusi abashekirize amakuru agezweho ijyanye no kwisi.
Umuyobozi w'ingabo z'amahoro za ONU ejo kwa kabiri yahamagariye Sudani y'Epfo gukura ingabo zayo mu gice kimaranirwa cya Abiyi, aburira ko kuba zihari bishobora kongera umwuka mubi mu karere ko hafi y'umupaka gakeze kuri peteroli. Aha kandi Sudani nayo ivuga ko ari ahayo. Jean-Pierre Lacroix yabwiye inteko ishinzwe umutekano ku isi ya ONU ati: dufite impungenge nyinshi zijyanye no kuba ingabo za Sudani y'Epfo ziri Abiyi guhera mu kwa 10 kwa 2022. Yongeyeho ko mu kwezi kwa gatatu no mu kwa kane gushize abandi basirikare boherejweyo. Uko kuburira ku bijyanye n'abo basirikare bishobora gukongeza umwuka mubi mu karere kari gasanzwemo amacakubiri hashingiye kuri politiki. Lacroix avuga ko Sudani y'Epfo igomba gukura mu karere ka Abiyi abakozi bose bashinzwe umutekano vuba bishoboka. Ubwo butaka buramaranirwa kuva amajyepfo hawe ubwigenge na Sudani mu 2011 ubwo akarere ka Abiyi kashyizwe mu maboko ya ONU ngo abe ari ikarinda. Abasirikare b'amahoro 1000 boherejwe mu karere kandi umurimo wabo urimo kubangamirwa n'ingabo za Sudani y'Epfo nk'uko Lacroix abivuga. Uyu muyobozi avuga ko Juba nayo irimo kurenga ku masezerano yo mu 2011 yatumye Abiyi iba igice kitarangwa abasirikare. Urugomo rukunze kuboneka Abiyi aho abantu 54 bishwe mu cyumweru kimwe cyonyine mu ntangiriro z'uyu mwaka barimo n'abasirikare b'amahoro ba ONU 2. Israeli ejo yavuze ko hakiri ibyo itari yumvikanaho n'umutwe wa Hamas ku bijyanye n'ibisabwa kugira ngo imirwano ihagarare. Hamas ku wa mbere yari yavuze ko yemeye amasezerano yo guhagarika imirwano, kandi hari amakuru yavugaga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yijeje ko imirwano itazasubukurwa. Cyakora Israeli irimo kohereza intumwa i Cairo mu bindi biganiro byo kunonosora amasezerano yo guhagarika imirwano. Ibyo Israeli bikoze umunsi umwe nyuma y'uko Hamas itangaje ku buryo butunguranye ko yemeye ibyo Misiri yasabye bijyanye no guhagarika imirwano Israeli yari yaremeye. Ariko ejo kuwa kabiri abayobozi ba Israeli bavuze ko ingingo Hamas yemeye atari zimwe n'izikubiye mu byo Misiri yari yasabye ku ikubitiro, kandi ko ibyo Hamas isaba ko bihindurwa bituma bitashoboka ko Israeli ibyemera. Abayobozi ba Israeli bavuze ko mu cyiciro cya mbere cy'amasezerano yabonaga ko abantu 33 bagizwe ingwate, ni ukuvuga abagore, abageze mu zabukuru n'abarwayi bazarekurwa maze imirwano igahagarara mu gihe cy'ibyumweru 6, noneho imfungwa z'Abanyepalestina 100 zikarekurwa. Nyamara ubu Hamas iravuga ko bamwe muri abo 33 bashoboraga kurekurwa bapfuye. Haracyari n'ibibazo bijyanye n'igihe bazarekurirwa n'umubare w'imfungwa z'Abanyepalestina bashobora kurekurwa kuri buri muntu wagizwe ingwate uzabarekuwe. Brigadier General Israel Ziv wahoze ari umugaba w'ingabo mu ntara ya Gaza avuga ko icyibanze kuri Israeli ari uko abagizwe ingwate bagomba gutahukanywa iwabo. Radio Ijwi rya Amerika. Ejo kuwa kabiri abatabazi barimo kwihutira gukura abantu aho bari bafatiwe mu myuzure mu mpande zose za leta ya Rio Grande do Sul mu majyepfo ya Brazil, ahavugwaga abantu 90 bari bamaze guhitanwa n'iyo myuzure kandi abarusimbutse bakeneye ibiribwa n'ibindi byangombwa by'ibanze. Mu nkengero z'umujyi wa El Dorado do Sul mu birometero 17 uvuye mu murwa mukuru w'igihugu Porto Alegre, abantu bavuye mu ngo zabo baryamye ku mihanda kandi babwiye Reuters ko bashonje. Imiryango yagendaga n'amaguru batwaye utwo babashije gushyira mu bikapu bahetse, abandi babisunika mu tugare twifashishwa mu guhaha. Urugero ni umusore wavuze ko yitwa Ricardo Junior wagize ati: tumaze iminsi itatu nta biribwa kandi icyo dufite ni akakaringiti gusa. Ndi kumwe n'abantu ntanazi, sinzi aho umuryango wanjye uri. Imyuzure yabangamiye ibikorwa by'ubutabazi aho abantu mirongo bagikeneye babakuraho bari n'utwato cyangwa se kajugujugu mu mazu yangiritse. Utwato duto ejo twazengurutse mu mujyi wuzuye amazi hashakishwa abarusimbutse. Ikigo cya Leta gishinzwe kurinda abasivili ejo kwa kabiri cyavuze ko umubare w'abapfuye wari wageze kuri 90 ku impfu z'abantu bane zarimo gukorwaho iperereza mu gihe abantu 131 bari baburiwe irengero. Abandi 155 badafite aho bijye ku musaya. Imvura nyinshi yatangiye kugwa mu cyumweru gishize yatumye inzuzi zuzura, imijyi irarengerwa, imihanda irangirika hamwe n'ibiraro. Porto Alegre umujyi utuwe na 1,300,000 ku ruzi rwa Guaiba, imihanda yari yarengewe n'amazi. Abantu hafi 500,000 nta muriro w'amashanyarazi bafite muri uwo mujyi no mu yindi byegeranye, mu gihe amasosiyete awutanga yawufunze ku mpamvu z'umutekano mu bice byahuye n'imyuzure. Ubutaliyani hejo kwa kabiri bwavuze ko indege zikoreshwa n'imiryango y'ubutabazi mu gushaka amato harimo abimukira afite ibibazo mu nyanja atazongera kubasha kuzihagurutsa ku bibuga by'indege mu birwa bya Sicily, Pantelleria na Lampedusa byegereye aho amato atwara abo bimukira anyura. Icyo cyemezo cyatangajwe n'ubuyobozi bushinzwe iby'indege ubutaliyani ENAC kizatuma imiryango itari ya Leta nka Sea-Watch itoroherwa na gato mu bijyanye no gukoresha utudege duto ngo izenguruke hejuru igice cyo hagati cy'inyanja ya Mediterane zireba ubwato bukeneye ubutabazi. Sea-Watch yagize iti: "Iki ni igikorwa cy'ubugwari gisa n'urwenya ku bantu bafata imiryango itagengwa na Leta nk'abanyarugomo muri propaganda ya politiki." Mu itangazo ryayo ku rubuga X yongeyeho ko iteganya gufata ikirere mu rwego rwo gufasha abimukira baba bari mu mazi abira. Mu nyandiko, ENAC yavuze ko indege zitizewe zari umutwaro ku itsinda ry'igihugu rishinzwe ubutabazi kandi ko zashoboraga guteza umutekano muke ku bimukira badafite ibyangombwa. Indege z'iyo miryango itagengwa na Leta zibona buri gihe amato ari mu kaga, zikohereza abatabazi aho ayo mato abaherereye. Iyo miryango yanatanze amakuru y'urugomo abo bimukira bakorerwa n'abashinzwe inkombe ba Libya bahabwa amafaranga n'Uburayi ngo bavuze abo bimukira kwambuka inyanja. Sea-Watch yavuze ko itangazo rya ENAC ryari rigamije kubuza isi kubona ibiba birimo kuba. Minisitiri w'intebe w'Ubutaliyani Giorgia Meloni yatsinze amatora mu 2022 yizeza kuzahagurukira abimukira bahagera bava muri Afurika. Kuva icyo gihe guverinoma ye yakoze ku buryo amato y'imiryango y'ubutabazi bitayorohera gukorera muri Mediterane. Hatanzwe umubare ntarengwa w'abatabarwa bugomba gutwara, bituma ubwato bugomba kuzenguruka kugira ngo bugeze abimukira ku nkombe. Uyu mutegarugori Meloni yanakoranye n'umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi mu kumvisha Libya na Tunisia ko bigomba kugabanya umuvuduko w'abimukira bahanyura. Guverinoma y'Ubutaliyani ivuga ko izo ngamba zikora, ko n'ikimenyimenyi byagabanyije umubare w'abarohamira muri izo ngendo zikurura amakuba. Kugeza ubu muri uyu mwaka amato 17,609 y'abimukira niyo yageze mu Butaliyani, ugereranije n'244,688 yahageze mu gihe kimwe mu mwaka wa 2023 nk'uko imibare yatangajwe n'abayobozi ibigaragaza.
Ejo ni Mukankusi, urakoze kuri amakuru wese waduteguriye ukabuhejeje kudushikiriza ayo muvise n'ayandi. Mushobora kongera kwiyumva kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu. Mukanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Amakuru yacu tuyahere mu by'ubutungane. Mu gihugu cy'u Burundi, amashyirahamwe yigenga 6 yitwariye u Rwanda muri sentare y'ibihugu by'akarere ka Afurika y'ubuseruko ibyo bihugu bisangiye. Ayo mashyirahamwe yagiriza u Rwanda uruhara mu gitero avuga ko umuhari w'abarwanyi Red Tabara bakoze mu Gatumba mu mpera z'umwaka uheze kigahitana abasivile 20. Umenyesha makuru Pierre Claver niyo nkuru abandanye no nkuru.
Amashyirahamwe yitwariye u Rwanda muri sentare y'umuryango wa Afurika y'ubuseruko ni Forikone F, Akopa Burundi, Rige Izere Ntiwihebure, ONRCT Weton Frere, Piske Burundi n'irindi ryitwa Abana bacu mu mvunyapfunyo ABBA. Ikirego cyashikanywe muri iyo sentare mu kwezi kwa kane guheze. Urwandiko rw'ikirego Ijwi rya Amerika ryaronse ruvuga ko ayo mashyirahamwe 6 yitwaye kuko kubwayo igihugu cy'u Rwanda cyahonyanze amasezerano agenga uwo muryango mu byerekeye umutekano. Ayo mashina mafatira kugitero omogwirede tabara uregwa kwa koze mugatumba mukwezi kwicumi na kabiri umwaka uheze kigahita n'abantu barenga mirongo ibiri. Mu kirego cayo ayo mashira hamwe ashimangira ko u Rwanda arigwo ruhaye indaro umugwi w'abagwanyi rede tabara wemanze ico gitero. Ku izina ryayo Gerard Hakizimana arongoye Falcon F rimwe muri ayo mashira hamwe yasiguriye Ijwi rya Amerika imvo y'ikirego.
Iyo bihugu bikwemereye yase birafise amategeko n'amabwirizwa abigenga ntibyategeze ariko hari igihugu gifasha imigwi y'iterabwoba kugandagura abene igihugu mu kindi gihugu batekanye byaje mukamuzi ko bijya muri bya byaha ndengabutungane niyo twita crime contre l'humanité bitegeza kubana neza bikabana byisunza amategeko bikabana byubaheza agatakazi na muntu.
Ijwi rya Amerika ryamubajije niba ayo mashirahamwe yarakoze amatohoza yimbitse nawe atwishura ko ariyo bashingiye ko mu gusabira indeshi y'akababaro abacitse ku icumu muri icyo gitero zigera ku miliyaridi zitatu z'amadolari ya Amerika na yarenga imiliyaridi ibihumbi icenda vy'amarundi.
Amatohoza atari make twakoze nyuma y'ubwo bwicanyi turabona uruhara rw'u Rwanda sentare tafisize twayisabye na cyane cyane guca amande u Rwanda no kugwihaniza tafisize ibyemezo bitari bike twashyikirije sentare twaza ko rero sentare izo zikabikorera ko kugira ishobore guca urubanza ruha iteka ikiremwa muntu.
Ijwi rya Amerika ryaronse urwandiko rwerekana ko urubanza rwakiriwe na sentare ya EAC kandi ko n'igihugu cy'u Rwanda camenyeshejwe ko co kwitegura kwitaba igihe sentare izo sasira. Urwandiko twaronse rwatewe ko umukono na Nicolas Ntarugera umuhanuzi mu biro vy'umushikizamanza mukuru wa Repubulika y'u Rwanda aburanira leta y'u Rwanda mu manza muri iyo sentare. Gera cy'umuvugizi wa leta y'u Rwanda Alain Mukurarinda yatangaje ko ico kirego atashingiro gifise kuko umuhari rede tabara wakoze igitero ku Burundi atahuriye n'u Rwanda. Kuri uyu wa mbere Mukurarinda yabwiye kimwe mu bitangazamakuru bikorera mu Rwanda ko ico kirego atabwo bagiteye leta avugira.
Ubundi ujya mu rukiko nkaruriya navuga mpuzamahanga iyo warangije imanza mu nkiko z'imbere mu gihugu izaho ngo hari n'ikibazo ko dufite inyandiko perezida wa Repubulika y'u Burundi na chef d'état major bashyizeho umukono imbere y'abandi bakuru b'ibihugu bo mu karere bemeza ko rede tabara iba muri Congo. Iyo yonyine n'uwayihera avuka hano batigiye bati tugukira ko abantu byo kuburana ruriya rubanza akagenda afite iyo nyandiko akagera mu rukiko aho barize iyo nyandiko bayibirindura bate.
Umuhari rede tabara wemanze ico gitero nawo wabwiye Ijwi rya Amerika kwizo manza ataco zibabwiye abo bagwanyi bifuza ko imbere y'iyo nzira hokogwa amatohoza yimbitse kuko bahakana ibitigiri vyabo bishe. Patrick Nahimana avugira uwo muhari.
Twebwe amatohoza yigenga dusaba kandi tuvuga n'amatohoza yokogwa n'umugwi utandukanye n'iyo migwi ihabwa amategeko n'abasirikare yabwa amategeko n'abo mwiperereza byumvikana ko utorogizwe n'abarundi gusa dushaka umugwi twumvikanyeho woshigwaho n'amakungu.
Ingingo ya 27 na 30 z'amategeko agenga umuryango wa Afrika y'ubuseruko ziraha ububasha amashirahamwe yigenga canke umuntu ku giti ciwe kwitwara muri sentare y'uwo muryango. Yamara umushingwamanza Dieudonne Bashirayishize yama aburanira imanza zitandukanye z'amashirahamwe yigenga muri iyo sentare yabwiye Ijwi rya Amerika ko izo manza zisaba ukwitonda no gukora amatohoza ahuriwe ko na bose kandi ataho yegamiye. Wewe ari byadashira ko amakenga
atari leta yoba iri kuyavugiramwo kugira ngo yerekane ko abanyagihugu bo mu Burundi boba bariko baritwara kandi ari leta iri kuyabikora. Umuntu ariko aranibaza yo kwibaza ati igihugu cari kwitwara ubwa mbere n'ishiramo ryo mu Burundi cari kuba igihugu kiye cari gushobora kuba igihugu c'u Burundi kubera igihugu nico gitegerezwa gukingira abanyagihugu bacu mu gihe batabishoboye. No kuvuga yuko inzego z'umutekano zifise ahantu zananiriwe hanyuma ikindi gihugu umuntu yashobora kwibaza ni igihugu abantu baje bavamwo bagasubiramwo igihugu cya Kongo gihana urubibe na Gatumba.
Leta y'u Burundi yatanguye inzira y'ubutungane ku bwicanyi bwo mu Gatumba mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka aho bwasohora imitahe mpuzamakungu yo gufata abarongoye umuhari rede tabara. Imbere yaho mu kwezi kwa mbere hari hafashwe inzira z'imigenderanire mu kugara imbibe zose icyo gihugu gihana n'u Rwanda igihugu u Burundi bwagiriza gufasha umuhari rede tabara. Yamara u Rwanda rwamirira kure iyo mvugo ya leta y'u Burundi. Pierre Clavier Niyonkuru, kubwijwe rya Amerika.
Ijwi rya Amerika tugume mu Burundi. Integuro y'itegeko rigenga umwuga wo kumenyesha amakuru muri ico gihugu yarayemejwe 100% n'abashinga amateka 112 b'u Burundi. Muri iyo integuro y'itegeko aho yuko abamenyesha amakuru bakoze amakosa y'umwuga bapfungwa bazora bacibwa ihadabu. Ibindi kuri no nkuru na Desire Hatungimana.
Integuro y'ibwirizwa rimaze igihe kinini itahinyanyuwe no munsi rero abashinga amateka muri iyo kandi muyemeje 100%.
Umushikiranganji wo kumenyesha makuru Leokadinda Chaisaba yasiguriye abashinga amateka ibikuru bikuru biri muri iyo nteguro y'ibwirizwa ahanini rije kugira rijane n'ibihe igihugu kigezemwo aho gitegerezwa kugira hamwe n'ibindi bihugu byo mu karere ka Afrika y'ubuseruko.
Guhanisha amande ivyaha bimwe bimwe bikogwa mu mwuga wo kumenyesha makuru umuntu atarinze gufungwa aha twovuga nk'ibitutsi kudotobereza umuntu gucyoza kubesha n'ibindi.
Umushinga amateka Jean-Claude Kwizera wewe abona ko ikibazo cy'abamenyesha makuru atamuti gitorewe kuko asanga mu Burundi harabahanwa bivanye n'uko ibyo bavuze bitahimbaye umutegetsi runaka. Yasabye umushikiranganji umuco ku mpungenge ziwe onohabe
nuko mbona yuko ariho atabwiye ngo yo komesha makuru nuko bikwiye kuko turiko turabona abamenyesha makuru rimwe na rimwe bapfungwa kubera inkuru bashobora kuba batanze. Ibyo rero bikaba byerekana ko abamenyesha makuru bashobora kuba hari icyo badashika ko mu byo bakeneye mu byo dukunda kumva cyane cyane iyo bavuze amakuru adashimisha bamwe n'abandi bagizwa ko habaye atanazikiri haragiretetereye mbega none ibisati bihe umenyesha makuru ategerezwa kwisunga kugira ngo avuge amakuru nawe mbega yagiritse kino cyaho dukunda kumva.
Umushikiranganji Ndacayisaba yamwishyuye muri aya majambo
aha novuga yuko igitegeko rije rifasha navuga ko rije rifasha kuri kategori y'ibihano izohabwa umujurnaliste ku bintu kanaka mugabo Solane kikubita ko akoze ayandi makosa rizohanwa n'ibindi ni ukuvuga n'ayandi mategeko yarahasanzwe.
Alain Majesté Baringa umenyesha makuru yakoreye imenyesha makuru bitandukanye haba ivyandika canke amaradiyo arashimiye ntambwe amenyesha ariko ko mu gihe ugwego rujejwe kugenzura ibimenyesha makuru uko bikora CNC rugizwe n'abanyepolitike ishigwa mu ngiro ry'ivyemejwe rizogorana cyane.
Ni itegeko abantu bari barindiranye gishika kuko twari twamye dusaba ko umumenyesha makuru atoranishwa igihano cy'umunyororo kuva kera yego riragiyeho hasigaye ko rija mu ngiro kuko ikimba ikibabaje nuko amategeko mu Burundi ariho meza mugabo ntaja mu ngiro ategeko wemeje ijana ku ijana ubwa mbere reka tindirizo je mu ngiro mugabo icyonzi cyo muri Afrika no mu Burundi wacu amategeko ariho meza mugabo ntaja mu ngiro.
Mu Rwanda rw'abamenyesha makuru IBJI barashimiye ntambwe igisata cyo kumenyesha makuru kigeze ko Alexandre Niyunge ko arongoye IBJI akabona ariko ko hakiri byinshi byo gukosora.
Ibyo ni ibintu byiza cyane n'ibintu twasavye kuva kera twaharaniye kuva kera nuvuga mbere ni hari habayeho no gusubira inyuma kuko itegeko ryo mu 2003 ryari risanzwe gemeza iyo ntumbero twovuga neza rero yuko uno munsi ni byiza ko abantu bikubisa gashi kugira ngo koko amategeko ajane n'ibihe tugezemo.
Iyo nteguro y'ibwirizwa yemejwe izoca ishikirizwa umukuru w'igihugu kugira ayitereka igikumu ihinduke ibwirizwa bishitse mu gihe uno munsi hari abakenyezi babiri bamenyesha makuru bafunzwe Floriane Irangabiye na Sandra Muhoza. Amashirahamwe y'abamenyesha makuru akizera ko bazoca batezurirwa kuko basanga ata kindi bazira atamwuga wabo. Integuro yemejwe ije guhinyanyura ibwirizwa ry'umwaka 2018. Iryo bwirizwa ryateganya mu kigabane cy'umunani ingingo ya 76 ku inkuru canke ikiganiro gikozwe ku radio ibibazwa mu gihe habaye amakosa. Umenyesha makuru yakoze iyo nkuru canke icyo kiganiro n'uwaterereye barakurikiranwa. Ingingo ya 77 nayo ikamenyesha ko ikigo CNC gifise uburenganzira bwo kugabisha canke guhagarika ikarata y'akazi y'umenyesha makuru canke uburenganzira bw'ikimenyesha makuru igihe bigaragaye ko biciye kubiri n'amategeko. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika, Washington DC. Mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanya ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Tubandanirize ku kiganiro Amerikana kibashikiriza ivyaranze Amerika mu bihe vyahise, ije turimwo n'ibizoza. Ni kiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Mwaramutse neza ku itariki ya munani y'ukwezi kwa gatanu 1958 Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Dwight David Eisenhower yategetse abasirikare kuva mu ishuri ryisumbuye ryitwa Central High School ryo mu mujyi wa Little Rock umurwa mukuru wa Leta ya Arkansas mu majyepfo y'igihugu yari yaraboherejeyo kugira ngo bafashe abana b'abirabura kwemerwa muri iryo shuri ikaze mu kiganiro Amerikana. Turi mu mwaka w'1954 nibwo urukiko rw'ikirenga rw'igihugu rwaciye iteka rwemeza ko ivanguramoko mu mashuri ya leta rinyuranyije n'itegeko nshinga rya Amerika. Icyo gihe abirabura n'abazungu bari bafite amashuri atandukanye bamwe ukwabo abandi ukwabo nta kuvanga byariho cyane cyane muri leta zo mu majyepfo y'igihugu. Amashuri y'abazungu kandi niyo yabaga afite ireme ry'uburezi ryo hejuru cyane kurusha y'abirabura. Nyuma y'iteka ry'urukiko rw'ikirenga kuvanga amoko mu mashuri ya leta ntibyahise byikora byabaye urugamba rukomeye rwatangiriye bwa mbere mu ishuri ryisumbuye Little Rock Central High School ryari iry'abazungu gusa. Koko rero NAACP National Association for the Advancement of Colored People ni ukuvuga umuryango uharanira gutera imbere kw'abaturage bibara nk'uko abirabura bitwa yafatanyije n'ababyeyi n'abarezi b'abirabura bagendera ku iteka ry'urukiko rw'ikirenga bafata icyemezo cyo kwandikisha abana b'abirabura mu mashuri y'abazungu ku bwinshi babanje kubatoranya mu mashuri yisumbuye bari basanzwemo bagendeye ku bintu bibiri amanota meza yo hejuru no kuba batajya basiba na rimwe kujya kwiga. Abana b'abirabura NAACP yandikishije bwa mbere na mbere bari 9 abakobwa 6 n'abahungu 3 yajyanye muri ririya shuri rero rya Little Rock Central High School bamenyekanye mu mateka ku izina rya The Little Rock Nine. Ishuri ryarabanditse koko ariko bagiye gutangira ku itariki ya 4 y'ukwa 9 1957 ntibashoboye kwinjira. Guverineri wa leta ya Arkansas yategetse igisirikare cya leta ye Arkansas National Guard kugota ishuri bafatanyije n'igico cy'imbaga y'abaturage b'abazungu barabashushubikanyije babatukagura babaciragura basakabaka ko bashobora kubabamba. Abana babashije gusubira imuhira amahoro ariko bahungabanya cyane. Abanyamakuru babifashe amafoto anyura mu bitangazamakuru bitandukanye yakubise inkuba mu gihugu cyose. Amwe muri yo yaje guhabwa igihembo gikomeye cyitiriwe Pulitzer mu 1958. Bimaze kumugeraho Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Dwight David Eisenhower mu iteka Executive Order mu Cyongereza nimero 10730 ryo kuri 23 y'ukwa 9 1957 yafashe icyemezo cyo kohereza ingabo z'igihugu gusubiza ibintu mu buryo. Yahisemo abasirikare 1000 bo mu mutwe 101 Airborne Division bazobereye kumanukira mu mitaka indege zibagezayo mu ijoro rimwe n'umunsi umwe. President Eisenhower yinjije kandi by'agateganyo ingabo za leta ya Arkansas National Guard mu ngabo z'igihugu cyose bityo abayambuye guverineri ububasha bwose kuri zo aba ari we wenyine ubwe uzibera umugaba w'ikirenga. Arkansas National Guard icyo gihe yari igizwe n'abasirikare 10,000 bose nk'umutwe w'ingabo umwe rukumbi. President Eisenhower yabategetse kubungabunga amahoro n'umudendezo wa rubanda guherekeza kurinda no kurengera abanyeshuri b'abirabura bose mu mashuri y'abazungu muri Arkansas. 9 ba Central High School bo abasirikare babitwariraga mu modokari zabo ziherekejwe imbere n'inyuma n'amajipe yuzuyemo abandi basirikare bafite intwaro. Bukeye yarayasinye ririya teka President Eisenhower yabwiye ijambo igihugu cyose kuri radio na televiziyo ku itariki ya 24 ukwa 9 1957 asobanura impamvu yamuteye kohereza ingabo z'igihugu.
The proper use of the powers of the executive branch to enforce the orders of a federal.
Gukoresha neza ububasha bw'urwego nyubahiriza tegeko kugira ngo ibyemezo by'urukiko bwo ku rwego rw'igihugu byubahirizwe biba gusa mu bihe bikomeye bidasanzwe. biragaragara ko ariko bimeze Little Rock bigomba rero guhabwa igisubizo kirengera abaturage bose n'uburenganzira bwabo bwose bwemewe n'amategeko kwigomeka ntibishobora kwemererwa gukuraho ibyemezo by'inkiko zacu
ijwi rya Amerika abahanga mu by'amateka amategeko na politiki bemeza ku icyemezo cya President Eisenhower cyo kohereza ingabo z'igihugu i Little Rock ari kimwe mu mateka cyagize akamaro mu rwego rwa politiki mu rwego mbonezamubano no mu rwego rw'itegeko nshinga n'ubwa mbere nyuma y'icyiswe Reconstruction Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarakoresheje ingabo z'igihugu ku butaka bwacyo Reconstruction ni ukuvuga ibihe byo gusana igihugu yabaye kuva mu 1865 kugera mu 1877 nyuma y'intambara yisubiranamo ry'abenegihugu amategeko avuga ko ingabo z'igihugu zifite inshingano zo kurengera umutekano wacyo iyo gitewe n'umwanzi uturutse hanze yacyo umutekano w'imbere mu gihugu ushinzwe izindi nzego zitandukanye n'ingabo z'igihugu kugira ngo rero azikoreshe i Little Rock President Eisenhower yagendeye ku itegeko nshinga nyine n'itegeko ryo mu 1877 ryitwa Insurrection Act mu cyongereza rikumira kwigomeka ku gihugu nk'umugaba w'ikirenga rimuha ububasha bwo gukoresha mu bihe bidasanzwe ingabo z'igihugu ku butaka bwacyo no gushyira mu maboko ye abasirikare bo ku rwego rwa leta National Guard ubusanzwe aba bategekwa na guverineri wa leta ye
Washington ijwi rya Amerika
President Eisenhower yakuyeyo ingabo z'igihugu ku itariki ya 27 ukwa 11/1957 Arkansas National Guard yo yayirekeye muri Central High School ikomeza kuba ryibungabunga umutekano kugera nayo ayikuyeye rero ayisubiza mu maboko ya guverineri wa leta ya Arkansas ku itariki ya 8/5/1958 icyemezo cye cyatumye abana b'abirabura biga kandi neza nubwo bwose bagenzi babo b'abazungu batahwemaga kubanena kubasuzugura no kubatukagura guca ivangura moko mu mashuri ya leta byatangiriye muri Little Rock Central High School byaje gukwira igihugu cyose buhoro buhoro nubwo abahanga bemeza ko n'ubu iri vangura rikiriho hagati aho mu 1976 urukiko rw'ikirenga rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwaciye irindi teka ruvuga ko n'amashuri yigenga yanga kwakira abirabura n'abandi baturage batari abazungu nayo anyuranyije n'amategeko n'itegeko nshinga nshuti zacu ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nagihumurije mbashimiye ko mwagiteze amatwi mugire umunsi mwiza mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama
ya Amerika tutsindi simukirindira mu Kinyarwanda cyuti mwazindukanye natwe ahaniho tusozere amakuru yacu ya kino gitondo bakoze abo twafatikanije muri bo harimo Nadia Taha yari muhinga bw'ivyuma kuri micro yari Diane nini nahazwe kwizina rya bagenzi banje ndabikebano ndabifuriza kugira umunsi mwiza mubanye no muvyanyu.